Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba ku FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Uganda mu karere ka Kisoro no mu icungaro yaho muratwumva asa nk'umanzi. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahaze muri studio ya 12 y'ijwi rya Amerika. Senare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ivuga ko urubanza yaciye ku kiringo cya gatatu cya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi rusanzwe.
Urubanza n'izindi manza kujya nabwo n'urubanza rwaciwe na Sentare rwashyize kuko imanza zose zishyika niko bakoreshwa muri politiki abenshi bayivuga nta nubwo bafite ntibajyana kopi.
Uyu ni Nestor Kayobera ni umukuru wa Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Abari baritwaye bakagira na kopi y'urwo rubanza bo bemeza ko intare yashize aho yari ibwirije gushyira gutyo bakavuga ko batsinze bikomeye. Mu gisagara cya Goma kiri muri Kivu ya ruguru hiriwe imyerekano yiyamiriza ingabo za ONU. Muri Guinea Musa Dadis Camara yigeze kuba umukuru w'igihugu yitabye Sentare muri dosiye y'ivyaha by'ubwitanyi yagirizwa. Muri Kamerun abakozi bajejwe amagara y'abantu mu bitaro bavuga ko babangamiwe n'abasirikare kimwe n'abarwanyi barondera kwiyonkora kuri ico gihugu. Ayo makuru ari muyo tugaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu kwidoni ndo kandi musangwe isikaze kuje mu Amerika. Reka twugurire ku mugabane wa Afrika muri Guinea aho Musa Dadis Camara yigeze kuba umukuru w'igihugu ca Guinea yitabye Sentare ikurikiranwa ko uruhara yoba yaragize mu bwicanyi bwo mu kwezi kw'icenda ku mwaka w'2009. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi tubandaniriza ino nkuru.
Kapitaine Musa Dadis Camara yakoze coup d'etat mu kwezi kwa 12/2008. Yanze kuva ku butegetsi noneho abaturage bajya mu mihanda kumwamagana. Ku itariki ya 28 y'ukwacyenda 2009 bakoranye ari 1000 muri stade nkuru ya Conakry umurwa mukuru w'igihugu. Abasirikare ba kapitaine Musa Dadis Camara barabagose bafunga imiryango yose barabarasa bicamo 156. Bafashe ku ngufu abagore n'abakobwa barenga 100 abandi bantu 1000 barakomeretse. Abandi amagana n'amagana batawe muri yombi bakorerwa iyicarubozo aho bari bafungiye bamwe na bamwe hatazwi. Umuryango w'abibumbye wabikozeho angete wanzura wemeza ko ari ibyaha byibasiye inyokomuntu. Kapitaine Musa Dadis Camara afite imyaka 58 y'amavuko yavuye ku butegetsi ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2010 aba mu buhungiro muri Burkina Faso ariko yagarutse i Conakry ejo bundi kuwa gatandatu nijoro kugira ngo yitabe urukiko. Areganwa n'abandi bantu 10 bose bari kumwe nawe ku butegetsi mu rubanza rumwe ruzafungura mu mizi yarwo ejo kuwa gatatu ku itariki y'isabukuru y'ubwicanyi bwo mu 2009.
Thomas Vyugo rubanza tuzorigaruka ko ejo rero aho ubukera tuje ubunaho muri Kenya avugwa urupfu rwa Paul Gicheru yatowe yapfuye imuhiriwe uyu mushingwa amazi yari yaragiriwe n'ivyaha byo gutanga igiturire murabyibuka no gutera ubwoba izabona mu rubanza president mushasha wa Kenya yigeze kugira muri Sentare mpuzamakungu mpana vyaha ibindi kwinonkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Uwo mugabo Paul Gicheru yari yaburanye mu ntango z'uno mwaka avuga ko atacaha na kimwe yemera mu birego 8 byose yagirizwa. Ivyo ni bijanye no kuba yarashatse kuburabuza ivyabona vyagiriza ivyaha William Ruto muri iyo Sentare. William Ruto yagirizwa kuba yaragize uruhara mu bwicanyi bwabaye inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2007 muri Kenya aho abantu barenga 1000 bahasize ubuzima. Ivyaha Ruto n'abandi harimwo n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Uhuru Kenyatta bari baragirijwe byavuye bifutwa inyuma yaho hasohotse amakuru y'uko ivyabona byaburabujwe. Ico gihe Ruto yarahakanye ivyaha byose yagirizwa. Icegeranyo cavuye mu matohoza y'igipolisi cyakozwe n'itororokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP kivuga ko umuryango w'uyu mugabo Gicheru w'imyaka 50 wamusanze imuhiri we ku mugoroba weje ku munsi wa mbere yasandaje. Bamusanze agaramye hasi yambaye neza atamate cyangwa amaraso amuriko cyangwa igikomere na kimwe. Icyo cyegeranyo cy'igipolisi kivuga kandi ko yari asanzwe agendana indwara y'igisukari n'umuvuduko w'amaraso.
Thomas Kamirindi agarutse kutubwira izi abanyagihugu bo muri Irani babandanya imyirekano batitayeho ingufu z'umurengera z'inzego z'umutekano.
Imyigaragambyo imaze iminsi 10 yose idahagarara kubera urupfu rw'umwari Mahsa Amini w'imyaka 22 y'amavuko waguye mu maboko ya polisi. Uyu munsi yakomereje nanone mu miji irenga ijana irimo ikomeye nk'umurwa mukuru Teherani n'indi nka Tabriz na Qom. Leta ivuga ko abantu 41 byibura barimo nabo mu nzego z'umutekano aribo bamaze gupfira muri iyi myigaragambyo kuva itangiye, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo yemeza ko abapfa ari benshi cyane kurushaho. Itangaza ko barenga 140 kugeza ubu n'abandi barenga 5,000 barimo abari n'abategarugori 100 bamaze gutabwa muri yombi. Inkiko zashyizeho ingereko zihariye zo kuburanisha abo bose leta yita ko bateza imvururu n'imyivumbagatanyo.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru agezeho ijya nino ku isi. Dusubiye ku mugabane wa Afrika, neza na neza muri Kamerune. Abakozi bajejwe amagara y'abantu mu bitaro bavuga ko babangamiwe cyane n'abasirikare kimwe n'abagwanyi barondera kwiyonkora kuri ico gihugu. Ido Nido na mugenzi wacu Oriana Itangishaka.
Abagwanyi barondera kwiyonkora ku gihugu muri Kamerune banyiruje abakozi b'ibitaro 5 mu kigwati cy'uburengero ahitwa Kumbo. Abakozi b'ibitaro bavuga ko bagiraniwe n'impande zombi. Umugwi w'abagwanyi ba Bui Unity Warriors uremanga ko wanyuruje abakozi 5 bakorera mu bitaro bya Banso Hospital Baptist BBH ku munsi wa Mungu. Bui ni intara irimo ibiro bya leta mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu cya Kamerun. Ku masanamu ya video ari ku mbuga ngurukanabumenyi harimo na WhatsApp na Facebook, aho abagwanyi bashaka kwiyonkora bavuga ko bariko barihora igisirikare cyishe umwe mu bagwanyi babo kikongera kigafata abandi 3 kibakuye muri ibyo bitaro. Mu rwandiko rwasohotse ejo ku munsi wa mbere ibyo bitaro birabeshuza amakuru y'uko abakozi babo bagiye guhagarika akazi. Ubuyobozi bw'ibyo bitaro buvuga ko bagiye kubandanya akazi kabo ko gukingira ubuzima bw'abantu naho bari kubakorera mu bihe bitoroshe.
Reka dushimire bagenzi bacu Oriana Itangishaka na Thomas Kamirindi ni buno munsi bari baduteguriye bongera badushikiriza amakuru agezeho ijya nino ku isi. Ijwi rya Amerika mandanya kumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kuri za FM zitandukanye mu karere k'ibiyaga bigari Higoma. Muratwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu kono mu kanya n'amakuru ya karere k'ibiyaga bigari. Tongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu gisagara cya Goma kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahiriwe uno munsi imyerekano yo kwiyamiriza ingabo z'umuryango w'abibumbye zarungitswe kubungabunga amahoro muri ico gihugu. Ni imyerekano yateguwe n'amashyirahamwe ya Societe Civile ikaba yinjiye uno munsi ku munsi wa kabiri. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana n'umenyeshamakuru wacu ari ku rubuga Igoma, Ali Darius Asanka, amubaza uko ibintu ziriwe zifashe uno munsi ku mugoroba.
Ibintu bimaze kubifata neza. Twabonye uko mu kigoroba amasoko, amaduka zimwe zimwe zatangiye gufungura na yandi makazi, ariko mu gitondo amashuri ntabwo yigeze aba. Umunsi wose amaduka yarafunze byose na akazi kari kaba gifite munsi cy'ukwezi kwa kabiri, ariko kutangira ikigoroba cyose akazi kari gukorwa. Ubu abantu bakora nijoro nk'amakabare, amabutike n'ibindi byafunguye imiryango buraka kandi kutana.
Hanyuma se iyo myigaragambyo yateguwe na bande barashaka iki?
Iyo myigaragambyo yateguwe na Societe Civile hamwe n'amashyirahamwe y'abasore barwanira impinduka nka Lucha Amuka Kongo, MNC n'ayandi mashyirahamwe yasabaga mbese ibintu bitatu. Icya mbere nuko MONUSCO iva mu gihugu cya Congo igataha, kuko baravuga ko akazi kayizanyano MONUSCO amaze imyaka irenga 20 nta kintu yari yakora, nta n'uruhare na rumwe yari yagira mu kuzana amahoro mu burasirazuba bw'igihugu. Icya kabiri batavuga ko bahagarika ubuyobozi bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru n'iya Ituri, kuko kuva abasirikare bagera muri izo ntara zombi nta n'amahoro yari yagaruka, ahubwo abantu bakomeje kwishwa kurenza umubare wabaye imbere y'uko bagera muri izo ntara ebyiri. Icya gatatu basabaga bavuganye na guverinoma ingabo z'igihugu zigakora uko zishoboye kose zikavana inyeshyamba za M23 mu mudugudu wa Bunagana uri muri teritwari ya Rutshuru Mijomba nyine. Bamaze iminsi irenga bahabaye kandi ingabo z'igihugu ntacyo ziri gukora, bakaba basaba yuko bahaye izo ngabo umwanya mutoya bagira uko bashoboye kose bavane izo nyeshyamba za M23 aho nyine mu mudugudu wa Bunagana. Ibyo mbese ibintu bitatu byatumye basaba yuko iyo myigaragambyo iba muri iyi minsi ibiri hano mu mujyi wa Goma.
Iyo ni imyigaragambyo y'iminsi ibiri, hari imyigaragambyo yabaye ubushize yabanjirije iyi, aho twabonye ko habayeho kwibasira ibikorwa bya Loni, amaduka arasahurwa. Muri iyi minsi ibiri bwo byari byifashe gute?
Muri iyi minsi nta kintu cyasahuwe, ahubwo abajene urubyiruko rwashakaga gushyira amabuye mu muhanda, polisi ikababuza irasa amasasu hejuru. Uko byabaye mbere ntabwo ari uko byabaye muri iyi minsi ibiri, ntabwo basahuye, ariko hari abantu batatu twumvise ko bakomeretse iriya ruguru iburene ndetse n'ahantu atuye ni muri karitsiye Majengo hano mu mujyi wa Goma. Atiyeho abasore b'ibihangange babahamagara ba mayimayi bahora barwana buri munsi n'abapolisi, niho akomeretse ndetse abantu batatu, ariko nta n'umwe ugeze apfa. Ntabwo basahuye ibintu nk'ibyo byabaye ubushize, ntabwo byose kuba muri iyi minsi ibiri.
Aliya Sanka, wari uvuze ko abo bigaragambya basaba ko ibintu bitatu bifatirwa cyangwa se bikemurwa, harimo kwirukana ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, harimo gukuraho abategetsi ba gisirikare bayobora intara za Kivu ya ruguru ndetse na Ituri, ndetse nuko ingabo z'igihugu zakwigarurira umujyi wa Bunagana. Hari ibisubizo bahawe?
Kugeza ubu nta gisubizo cyari cyaboneka, ariko icyo bari kwishimira abo basore nyine ni uko bamaze kubona igice cy'igisubizo mu buryo bavanyeho kudatembera nijoro hano mu mujyi wa Goma. Cyari ikindi kibazo cy'umutekano abayobozi b'abayobozi b'abasirikare bashyizeho, ariko bamaze kuva icyemezo umwanzuro wo kuvuga ngo abantu iyo bigeze saa mbiri za nijoro ntihagire umuntu wongera gutembera, mbese abantu bose bagume mu ngo zabo. Icyo cyemezo cyangwa uwo mwanzuro bawuvanyeho, ibyo bikaba aribyo abo basore bishimira, bakavuga ko batangiye kubona wenda ko mu minsi iri imbere cyangwa mu kanya gato tubone ibisubizo birenze ibyo ngibyo, kuko igihe habaga iyo kuvurefe mbese uko kubuza abantu kugenda nijoro, abapolisi abasirikare bararegwaga ngo bari kwambura abantu ibintu wenda bakica bikongeraho umutekano muke. Ibyo bikaba byashimishije abo basore, bakaba bagize yuko babone bari bubone ibindi bisubizo birenze ibyo ngibyo mu minsi iri kuza imbere.
Ali Darius Yasanka, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndagushimiye cyane.
Ndabashimiye.
Edigwema na Ali Asanka Dayus, barakoze. Tukivuga ku vya Congo, umutwe wa politiki w'abanyekongo witwa Dynamique Progressiste Revolutionnaire witwa Emissionnaire Mpuzamakungu Mpanavyaha Iriadahe mu Hollande, usaba ko President w'u Rwanda Paul Kagame akurikiranwa ko ivyaha binyuranye birimo iz'intambara n'iboza igufa rya kiremwa muntu. Ino nkuru tuza kwigaruka ko mu makuru yacu ari imbere. Tumire amate gato amaduce kutuja ku vy'u Burundi. Thank you. wa sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Nestor Kayobera havuga ko urubanza yo sentare yaciye ikemeza ko ikiringo cha gatatu ari naco cyanyu macanya kwigendera President Pierre Nkurunziza w'u Burundi cyahunyanze amategeko rusanzwe ababuranye bubafata ingingo yo sentare nk'insinzi rugamba rwabo murabyumva mu nkuru tuzaza mugenzi wa Cheloje wirika neza ari Nairobi muri Kenya.
Kuri uwa mbele mkuru wa senare ilimu jango wa Afrika Buseruko hili uwe mwigani ilo na wacha manza hamwe na wakozi wakuru wa kuruwa mshanganji ujezwe utunga ni Mwurundi ni mkuru wa senare na inyudwa ukiko rukuru mgihugu ya yatumiwe Mwurundi na choka yowera ya likuwa watu wa nulirai mikorele iyo senare yu mkarele yisabuga ugina mwa wanu ugiti chabu wa mashira hamwe cha hama leta yitu ure numu yaruna kala yitu ura haeji jina maku mgoro wabaya haeji gani ilo amesha makuru wa kevali watumiwe ya kabuse kurubanza guachi uwe niyo senare mkuru kwa chumi na limu ya mga kuheze kwereke kilingo cha nyuma cha nyaku igende la President Pierre Nkurunziza cha langie mhumbini na miongiwili nyuma yini ya kitanu atafuga nungu nubutegesi la magiriza gonya ngibigizwa shingiro na matezano ya Arusha mkuru wa senare yumu jango wa Afrika Buseruko wa menyesha ko alu wanza hizi nindi kutawala zwa nuku wa koresha mnyungu za politiki
nuku wanza hizi ni manja nuku wanza nuku wanza kwa hizi kwa hizi wana senare kwa hizi huki mazo zoe zishika kainima rukora kwa hizi politiki ugwaza mvuga ashise ukima zo zazishika hanyuma besha ivuga nta nubwo bafite ibyo byana kopi abarukereye bo rutwa kuri site ya sentare urubanza rwashise muri sentare ngaha rwashiye ngaha ari bujumbura itari mirongo ibiri na itanu z'ukwezi kwa cumi na rimwe bibiri na mirongo ibiri na rimwe rushirwa muri audiance publique muri sentare ya Yinzwa urubanza rwashise ukima zo zishika tunaza kuvuga rero kubijyanye n'urubanza rumwe
ariko kuko umunyamategeko Dieudonne Bakirahishize ari mu baroye kuburana mu rwego rw'amashyirahamwe yahamye agateka kazina muntu yo mu karere mu 2015 asaba urukiko kuraba kwa mateko ya sena yu Burundi yubahirijwe igihe nyakwigendera President Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo urubanza ni rusanzwe na gato
sentare ntiyadukundiye kuco guhagarika amatora ariko muri make iyo sentare yemeje yuko muri 2015 umugambi uri ku butegetsi washizeho Nkurunziza watembagaje amategeko y'igihugu utembagaza amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako ubwo rubanza ruje gusubiza gateka abantu bahagarariye amategeko bagahagararira imbwirizwa shingiro bagahagararira amasezerano ya Arusha bakabizira bamwe bakicwa abandi bakangazwa bakaba ariko bambugwa ivyabo bitwa yuko ari inkorabara kandi inkorabara ari abatubahirije amategeko ari abataye igihugu mu manga ingingo rero ihambaye gose yerekana yuko ikinyoma kimara umunsi kitamara umwaka
Bwana Kayobera twara sentare ya yase yahamagariye ibisata bitandukanye by'ibihugu bigize uwo muryango na cyane cyane u Burundi kubahiriza amategeko yawo kugira ntihaze habe ingaruka z'inkokuriha ihadaburi ni muri kazoza
uyu mwaka umuryango wa Afrika y'ubuseruko urongowe n'u Burundi inama y'abakuru b'ibihugu irengwa nyinshi bayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva hejuru gaha hasi n'ubwo ariko rero umuryango urongowe n'u Burundi ni byiza yuko yuko rero ntaje nk'u Burundi ndogwe yo sentare dufite amategeko twaca z'ibindi bihugu byose ari byiza yuko abarongoye ubushikiranganji n'abarongoye ubucamanza tubigisha ibyo tubigisha amategeko ndetse saa bonyine ibyo twarabonanye n'umushikiranganji wa mbere turamubwira uko sentare ikora twaranabonanye n'umushikiranganji w'ubutungane ndetse twaranabonanye n'umushikiranganji w'ubudandaji twabwira yuko amategeko bakora ari byiza bakora amategeko ajyanye n'umuryango haba mu gushimana zabo bahize amategeko no mu gufunga abantu bamenye yuko abantu badasinziriye ejo birashaka kujya leta ugasanga leta iragiye kubona imanza bivanye n'inyifato zimwe zimwe z'inzego z'igihugu
ikindi kiringo cya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza cyateye imari mu 2015 bagasezera izi atakirangije mu 2020 ariko hamaze gutunganya amatora y'uzo musubirira cyatumye abarundi bashika 1500 bahungira mu karere hafi gice cyabo kiramaze guhunguka nk'uko byemezwa na igisata cya ONU cyita impunzi ONU yatangaje ko abantu barenga 1200 bishwe mu mvururu zakurikiye n'amashyirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu yemeza ko abarenga 1000 baburi irengero ibihano byose zari zafatiwe leta y'u Burundi kubera icyo kiringo n'indya neza ikomotseko byarafuswe kuva perezida mushasha Evariste Ndayishimiye yabaye mu mabanga gihutihuti mu kwa gatandatu 2020 inyuma y'uwo yasubiriye yita sogokuru w'abarundi ariko bamwe mu bategetsi barimo umushikiranganji wa mbere mushaka cyaje kugendera ko buca bacafatiye ibihano n'umuryango wa Buraya kugeza mu kwezi kuza bigashobora kongerwa ikindi kiringo cy'umwaka mu ntumbero yo kurinda cyane cyane ibisata by'ubutungane by'ibihugu bigize umuryango wa yasekurwa mu makosha. Umukuru wa sentare y'uwo muryango amaze igihe agendera abiya mutwa kugira bahanahana ibyiyumviro ku mategeko awugenga n'agenga iyo sentare. Amaze guhura nawe mu bihugu by'u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Sudani y'Epfo n'Uburundi aturukamwo. Ero je wikaneza ijujyamerika.
Hello, jereka tu wanda ni za makakia amga mwe mwri zone kanyosha mugisa gara cha Bujumbura hamaze imezi havugwa ubukenebwa mazi meza. Mwezi kwa Amerika teguye ilche kwa kunzi wayo mugihugu cy'u Burundi. Turasomegwa na mgenzi wacu Thierry Vandayishimiye akuri Kigali mu Rwanda. Amakariti ya Kenya maji cyane ni Kajiji, Kenga, Busoro na Musama. Bamwe mu banyagihugu bo muri karitsiye ya Kajiji bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko mu mezi atatu aheze buba barose amazi iminsi itarenga ibiri. Iyo bonetse bavuga ko bayaronka kuvisa nk'indwi z'ijoro gushika isaha cumi z'agatondo. Abavoma ku mabombo rusange nko muri Kenga na Busoro bati kubyuka ayo masaha si coroshye.
Kiri kibazo cyane nk'abana hari igihe babyura na saa cyenda bigomba guca bakajya kuyarondera kuri brigade. Kenshi hari igihe aza hepfo akaza kandi yaje kuba kuyasahurana kuko ntishobora kurekura abana mu ijoro ari bonyine ngo bijyane ntigikunda. Tegerezwa kubyukana nabo mukaca mugenda.
Igihe ayo mazi meza adashoboye kuboneka no mu ijoro bavuga ko baca bayagura amafaranga ibiga imwe y'amaritiro mirongo ibiri ikagurwa amafaranga ari hagati y'amajana indwi n'igihumbi. Ntayaca abayo kunywa gusa, ayo guteka canke yo gukoresha isuku mu bindi bikorwa bitandukanye dukanye bikora kuruzi Kizingwe mu kiyaga Tanganyika n'utundi tuzi twose bubutse ko nka yari aho bita mu Mugoyi. Ariko ayo nayo isoko ryacu ritubwira ko uyarabye ubona ko ari mabi atarakwiye gukoreshwa n'abantu kukaba nkako uyu mukenyezi umwe mu bayavoma atwiganira ububi bwayo.
Ayo mazi yo mu Mugoyi kenshi nka jewe y'abana bayavomye hari igihe dusanga harimo utuyoka dutukura. Ariko ikibazo rero twe tushatubwira nk'ingo n'imiryango n'urubyaro rwa ugaca usanga ingaruka rero ni nyinshi. Abana bariko barwara inzoka, abana bariko bacibwamo
ibintu biruko. Mu gihe muri karitsiye nshasha ya Nyabugete iri muri zone Ruziba ihana urubibi na Kanyosha iboneka kwibamwe abantu bisununuye mu by'ubutunzi ko bico kibazo cy'amazi atatu bafise cyo kimwe kandi n'igice cya Kanyosha cyo hepfo utera uja ku kiyaga Tanganyika. Uko ibintu bisanzwe bitunganywa n'ishyirahamwe Regidezo, igihe amazi ari make amakaritsiye arakurakuranwa kuronka. Umwe mu bafundi amazi bakorera mu mihana yo muri ayo makaritsiye akenya amazi yikeka ko hashobora kuba harimo amanyanga hakugwa n'abakozi b'ishyirahamwe Regidezo hamwe na bamwe mu banyagihugu bikorera utwabo.
Iki gice cyo ngaha ntidushobora kuronka amazi, baba bayugaye bagaca bahereza kote yo hepfo kubera ariyo irimo amasitasiyo birirwa baroza imiduga. Kuko hari inkuru ni ukwemeza zivuga yuko hoba hariho urudandazwa ruhishijwe hoba ruriko ruba hagati y'abo bantu hagati y'uwa deresaje tugiye ku ijambo ryanye cyubahiro mukuru w'igihugu aravuga ati abarundi twese kugira tugende mu iterambere ringana nuko dutegeka gusabikanya bike igihugu Imana yagihesanyije.
Umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Albert Manigomba mu makuru yatanze kuri amwe mu maradiyo y'i Bujumbura mu kwezi kw'indwi asigura ko bakora ibishoboka kugira ngo bagwanye izo ngorane zo kubura amazi. Ariko ko hambavu y'ibikoresho bikunda kugira isanganya iciriza ryunyura ubukene bw'amazi.
Hariho isoko iva muri Tambu niyo abenegihugu baba makaritsiye yo mu manuko za Nyabugete na Ruziba nizo dukoresha, kandi iyo hatabaye ingorane amazi araronka bikwiye. Gusa rero ujya musozi urakunda kubomoka ugasubitana ibikoresho byacu. Iyo kenshi rero abo muri ajya amakaritsiye avuga amazi ni uko iyo ziba zasambutse kubera imisozi ikunda kubomoka. Rero iyo umuti hageze nk'ayo mazi meshi ava muri ayo masoko avaye mu misozi haragabanuka mu kimurabizi. Iyo agabanuke rero uba natwega aheza abenegihugu acatugora cyangwa tuyaronke byadukwize abenegihugu bose.
ariko rero uyu mukenyezi abona ko ikibazo cy'amazi gikwiye gufatwa nkama hakaboneka umuturama bibaye ngombwa bakikora ku banyagihugu bagaterera nk'uko hari n'ibindi baterera
ni ukuvuga igihugu n'ikiwacu nk'uko abanyagihugu tubura amazi umuturama ni uko regidezo yoja hamwe ikaraba ati mbega hari ahantu muri irya kati kugira basukirwe n'amazi hogenda ubutunzi bungana gute hanyuma bakaza bakatwumvisha nk'abanyagihugu tugafuma dutanga intererano nk'abanyagihugu kugira ngo dushikirwe n'ayo mazi kugira ngo natwe amagara yacu abe meza nka jewe ndazi ikibazo cy'amazi gihari nk'uwaza akambwira ati rero buri kwezi tanga n'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu kugira ngo nko mu mezi atanu cyangwa ane ushikirwe n'amazi noyatanga ariko y'amazi meza nanjye nkayaronka sinje kuvoma ibizi by'ibumbabumba
amakuru atangwa n'ishyirahamwe Regidezo ni uko amasoko abiri yitwa ko atanga amazi menshi mu gisagara cya Bujumbura yubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo umunani na kabiri n'umugambi witwa Imbo ayo nayo yagenewe abanyagihugu amajana umunani kugeza ubu akaba atarindi soko ririyongera mu gihe abanyagihugu batahengeshanije kongerekana kuko igisagara cyateye caguka ariko muri kino gihe ubuyobozi bukuru bwa Regidezo buvuga ko buriko bukora ibishoboka kugira bwongereze amasoko
akazi kimamaze kukumva ko ari kamwe kabamenyesha ikiganiro tuba tugiye kubahimiriza kuzokumviriza ariko imbere y'uko nakira mugezi wacu wagiye ntitangishaka ariko arakidutegura mbanze nshimire Tiariva Ndayishimiye yarahejeje kudusomera inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifashije n'abakunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi igituma duca ku bakunzi bacu sikindi nuko ijwi rya Amerika tutacemerewe gukorana n'abanyamakuru bacu nyuma y'uko FM zacu zugaye akazi kimwakumvise Oriane turi kumwe ku murongo wa telefone niwe ariko aradutegura muri Isanga y'ejo Oriane wiriwe gute ngaho aho uri ko urakorera
mahoro neza yamene aho tumeze neza turashima
ejo rero udutegura iki muri Isanga
ejo nk'uko bisanzwe turahamagariye abanywanyi bacu b'ijwi rya Amerika ni umunsi tuganira ku magara y'abantu amashyirahamwe yerekeye amagara y'abantu mu Burundi abona ko hariho bamwe mu rwaruka banduye umugera wa sida ariko ntibiyakire ngo baje ahabona bipimishe baje ku miti yo gupfufahaza bakavuga ko ababyizi nabo banduye nabo bashaka kubaho ubuzima busanzwe bakirengagiza iyo miti bakabona yuko rero bikwiye yuko haba ihamagarira by'urwaruka kugira ngo bifate neza rero tuzoganira na bamwe mu rwaruka kugira ngo twumve uruhara rwabo kugira ngo bahimirize bagenzi babo bamaze kwandura iyo ndwara kugira ngo bashobore kwipimisha mongere banivuze tuzoganira kandi n'umuganga azo baje kudusigurira byinshi mu byerekeye indwara ya sida
utegura waba washoboye gucisha amaso ku cyo ibiharuro bivuga nimba biko biragabanuka biduga byifashe gute mu bwandu bw'urwaruka mu gihugu cy'u Burundi
nibyo twizera kuzomenya neza ejo mu kiganiro cy'ejo aho tuzaba turiko turaganira na Audrey Narukundo umuyobozi w'ishyirahamwe RNG hamwe na muganga Gervais ni mubona umuganga avura agakurikiranira hafi abagendana umugera wa sida
Oriane urakoze tukuri kubandanya utegura ariko abazokurungikira amanimero ubibutse Facebook yacu yitwa gute kugira ngo bazobamuzoyage
ego cyane Facebook yacu nk'uko bisanzwe mukunda kudushirira ko manimero yanyu tukabahamagara ni VOA radio yacu mujye kuri Facebook ni VOA radio yacu umushyire ku rubuga rwacu nimero zanyu tuzobahamagare mushobore guterera ibibazo mwongere mushikirize n'ibyumviro byanyu kuri indwara ya sida cyane cyane mu rwaruka
urakoze Oriane na hejo saa kumi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda
murakoze cyane
nuko rero nshuti bakunzi mu kanya turahana agahindukira ariko imbere yo guhana agahindukira tugende tubibukije gatonya yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uno munsi kwa kabiri hiriwe imyerekano mu gisagara cya Goma abyerekana biyamiriza ingabo za MONUSCO n'ingabo za ONU ziri kugarukana amahoro muri icyo gihugu inkuru irambuye nasha kuyisanga kuri wezi itatu akaburungura byacu vewa akaburungu com hanyuma umutwe wa politiki w'abanyekongo witwa Dynamique Progressiste Revolutionnaire wituye sentare mpuzamakungu mpanavyaha iri lahe mu Burundi usaba ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame akurikiranwaho ibyaha binyuranye birimo iby'intambara n'ibibazo byo kohereza igufa rya kiremwa muntu ibitandukanye impande zitandukanye zivuga ku iyo nkuru murashobora kuzobyumva ejo mu makuru yacu ku Burundi umukuru wa Sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko avuga ko urubanza iyo Sentare yaciye ikemeza ko ikiringo cya gatatu canya kugendera perezida Pierre Nkurunziza cyangwa nyanza amategeko bisanzwe cyane ababuranyi bo bafata ingingo yose ntare nk'insinzi y'urugamba rw'ibyo bari barahananiye mu 2015 byagiganije kwiyamiriza icyo kiringo cya nyuma cy'umuhisi Nkurunziza niyo ngaha rero duce dusozera amakuru yacu nshimiye abagize bara muri yo kugira ngo bashikire Nadia Tahana Engineer Comedius bari kumwe n'umuhinga bw'ibyuma Diane Nahaze na Kliniko Edi Gwema yaraduhagarikiye twese turikurije ijoro ryiza.